Kazari yandi kuri yabitangaje ku munsi wa kane w'indwi heze mu gihe hariko ha amasengesho arangiza ukwezi umugambwe Sende DVD ukora ku wa kane wa nyuma wa buri kwezi ariko byagiye kuja yabona cyane mu mpera z'indwi. Umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yamenyesheje ko iyi ngingo yafatiwe mu nama iheruka kubera ingozi ya komite nkuru y'umugambwe yemeza ko rwaruka ruzigishwa ibijyanye n'igisirikare. Kazari yandi kuri yo
hariho byinshi byafashwe ingingo zafashwe z'uko abana baheze amashuri bateza gufata imyaka ibiri zokurareje witero byinshi patriotique volontaire higishwe urugamba bigishwe kurwanira igihugu bigishwe gukunda igihugu hama barangura imigambi imyaka ibiri heze bagende babandanye ibindi ubwo abandi bacyo bagenda tugume tugira kubisikanya kubisikanya kugira igihugu cyacu kije ku murongo igihugu kirarwanirwa.
Ariko umushingwamanza Dieudonne bashyizeho ishize aba mu buhungiro akaba n'umwe mu bagize urwego Kavib ruburanira abahuye n'amabi mu Burundi asanga hararenzwe amategeko afatiye ku ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi yavuga ko icyemezo bene icyo atahundi urwego na rumwe rwemerewe kugifata atari inama nshingamateka gusa.
Ni ingingo itangaje rwose kumva itangazwa n'umukuru w'umugambwe kuko mu ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ririho ubu mu ngingo yaryo y'ijana na 64 agace ka mbere agakwego ka gatatu kavuga yuko ikintu cyose cyoza gitegeka umunyagihugu kuja mu bikorwa nka nibyo byo kurwanira igihugu bica mu itegeko ryatowe n'inama nshingamateka ryabanje kwigwa na leta canke kumbure ryazananye mu nama nshingamateka nyene bimwe bita proposition de loi. Bumva basigaye bibagira nuko hari ibyibwirizwa nshingiro rivuga n'ibintu rero bigaragaza yuko demokrasi mu Burundi igeramyeho.
Ni kuri yarongo y'umugambwe Sende DFDD uri ku butegetsi yasigura ko naho ingingo yafashwe n'umugambwe izojanwa muri leta ukomokako
naho mugira muri Bibiliya nta hamwe atavuga yuko umuntu atizarwana igihugu n'umuntu umaza Yezu zabonye bamusagirije imiti ifata inkota irakukozeza kuri umuntu niwe yashutsemo malisi yashutsemo malisi ashireka reka reka ibyo n'ibintu byateguwe nta ngorane umugabo murabona aho rwanirwa ntabwo uza muraraba hasi rero abantu baza bararegeza murumva rero ibyavuye muri komite nkuru birakomeye n'ingingo zikomeye zizwi iminsi ibiri haba rero icyegeranyo cy'umugambi twari tubwira ama strategie de mise en oeuvre ubu ariko atangura iyo bizoje muri ministeri tuse tugorora neza ugorane tugorora byanse atubisa
meta bashyashyize mugabo ntashirwana rya bene bino bikorwa urwaruka rubirungikwamo mu gihe igihugu kirimo ibidasanzwe honyene.
Biratangaje rero yuko uno munsi mu gihe umugambwe uri ku butegetsi uririmba kw'amahoro ari yose uheze ukagaruka ukabwira urwaruka uno munsi bugarijwe n'ubukene bugarijwe n'ubushomeri ku bice bya baba 70% aho kubatorera inyishu y'ingene boshobora kubaho n'ingene buronka ubuzi bagire babatware muri bene izo nyigisho kuko kirwana no Burundi nta ntambara iriho. Umuntu aribaza ati iyo ntambara bategura niyo kurwana nande? Nibaza yuko ari kugomba gufata abanyagihugu bakabagira nk'abantu batagifise uburenganzira bwo kwiyumviraho hiyumvira umushefu gusa.
Urwaruka rwagiye amashuri yisumbuye mu Burundi mbere n'urwo mu myaka ya mbere ya kaminuza rwarungitswe mu myitozo ya gisirikare muri kahise mu myaka ya 72 aho haba urwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi hamwe no hagati y'imyaka ya 1996 n'2001 igihe hari imigwi y'inyeshyamba z'abahutu yagwanya leta y'icyo gihe. Ku mugande wa Afrika igihugu kizwi cyane kurungiza urwaruka muri bene izo bikorwa imbere yo gukomeza kaminuza ni Eritrea mu kigobe cy'abarabu naho no muri Aziya ni Israel na Korea y'Amajyaruguru. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.